Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni yedirwe mbasuza kandi bayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri Tanzania ibiganiro bihuza Abarundi birakomeje nubwo leta n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD batabyitabye. Ababyitabiriye barimo abatavuga rumwe na leta, bahamagariye ibihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abafata icyemezo cyo gukoresha ingufu mu gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu.
Iyo hari ingorane umuti wa politike n'ibiganiro, ibiganiro bihagaze. Iyo ubutegetsi budadaje bugahonya gacaka kazina muntu, uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho aho bigeha, mugabo si umuti twifuza.
Uwo ni Charles Nditije wo mu ishyaka UPRONA, uruhande rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere kimwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga turakibagezaho mu kanya gato. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ibiganiro bihuza abanyapolitiki b'Abarundi mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania bisigaje umunsi umwe ngo birangire. Ikigaragara nuko ababyitabiriye bavuga ko ntacyo bazageraho, bemeza ko ingaruka mbi zigiye kuba nyinshi. Bahamagariye ibihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abafata icyemezo cyo gukoresha ingufu mu gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru.
Bose hamwe abanyapolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi bari mu biganiro ya Arusha muri Tanzania barahuriza ko ibiganiro bigeze ku munsi ugira gatanu atakintu gikiza u Burundi bazoshikako. Ni mu gihe uruhande rwa leta n'umugabo muri ku butegetsi CNDD-FDD batabyitavye. Leo Sengenda Komana icagiye cutwara umugambwe sa Abanyafrodebu yitavye avuye i Bujumbura, abona ko ingaruka mbi zigiye kuba nyinshi kuko inzira y'ibiganiro isa n'iyanse.
No kuvuga rero ko ibibazo byose byari bihari uhereye ku bibazo by'amahoro umutekano bizonyuka, uhereye kuri kubukene, uhereye kubushomeri, uhereye kuri ibibazo by'igihugu cyari bivomo. Ibyo bibazo byose n'ibindi tadondaguye burya bizuba umurengera abanyagihugu dusubire kujyana, abahunga basubire kuba benshi kubera ingwano zishobora kwaduka, ubukene bwabaye ndanse bakibaza titugiye hari cyangwa hariya tuzoronka ingene two kwisununura tukabaho. Ingorane rero yindi nyamukuru izoba nuko nabahora badufasha bazoduhe bandi basubire kudufasha, ubukene ingwano iteye baturekera biko nyene cewe abazokoresha imigere cyangwa umuheto nuko najya gikomeye n'ukoresheje ntabwo uvuga ifise zo kubikora, ariko ibyiyumviro bazoba bafise nzobishigikira.
Na Shade Nditije wo mu mugambwe IPRONA, uruhande rutavuga rumwe na leta yahunze igihugu nuko abibona ata amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yoyo ntiturota tuyajamwo kuko atarukiza tuyabonamwo.
Umuti iyo hari ingorane umuti wa politike n'ibiganiro, ibiganiro bihagaze. Iyo ubutegetsi budadaje bugahonya gacaka kazina muntu, uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho aho bigeha, mugabo si umuti twifuza, mugabo imperi n'imperuka bidakunze. Ibyo abantu bazoshavura barashangashije mbega benshi mbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamwo tugahebura, mbega kumbure mwebwe ntimurondera za bibanza mwe bita amagikabura nyama mara duhebye umugabo no baremesha yuko tariko turabaheba kubinyerekeye nabandi nkiko turarota tuja matora kugira tugabangane ubutegetsi bwa matora n'atsojamwo kandi atamutubonetse izindi nzira zizoboneka kandi ati byanse mu mashi mushire mu migere kubigenda.
Uruhande rw'abigeze gufata ibigwanisho bagwanya igihugu muri kahise nka Jean Bosco Ndayikengurukiye yigeze gutwara umugambwe uri ku butegetsi ukiri mu ishyamba ahamagarira amakungu gufata ingingo zihuta atabandi barafata inzira nk'iyo.
Twibaza yuko ahubwo byeretse ababahuza nyene, byeretse akarere, byeretse amakungu yuko ngizeye yuko bazomushaka igitutu gikwiye kugira ngo yemere ejo cyangwa hirya y'ejo aze, kuko bazosubira nabo barabico bukora cyo igikorwa ntibibuze ubuyahugiraze babaze kumufatira ambarwo arati baranze ikindi kibagisike cyose byananiranye yavuga ati mwabarundi muri imenya je ntako ntagize gufata ibigwa cyose si ikintu cyoroshye bizana ingorane nyinshi bitera induru nyinshi bitera umubabaro mwinshi nta rumwe byipfuza ingwano yama ari mbi nibaza yuko muri bihe tugezemmo biterambere y'isi hakora diplomasi gusumba ivyo vy'ibigwanisho ariko kandi byananiranye gose yuko iyo byananiranye umuntu arigwanira aba rero nipfuza kandi mbona nizeye yuko bitazondanirana habantu bavuga bati reka dufate ibigwanisho
kuri uyu wa mungu byari bitekanijwe ko haba inama ya bose bari kumwe no muhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania kugira ngo baharire ku rwandiko bashetse ko ariko siko byagenze ubwo rwandiko baruhaye umutwe uvuga ngo umuti w'amatati ari mu Burundi canke proposition de sortie de crise mu Gifaransa iyo nama ya bose izo bakuru uyu wa mbere ari naho ivyo biganiro bizosozegwa Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Abarundi baba mu gihugu cya Kenya kuri wa gatandatu bahuriye hamwe mu kwibuka uharaniye ubwigenge bw'igihugu umuganwa Louis Rwagasore n'uwazize demokarasi Melchior Ndadaye ambasaderi w'u Burundi muri Kenya Remy Baramama yasabye abarundi kwirinda guhora abandi ibitekerezo cyangwa se ubwoko ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya
hari kumugoro wa kuri uyu wa gatandatu mu misa yo kwibuka imyaka 57 iheze umuganwa ruri rwa gasore yarondeye kwikukira ko Burundi yishwe na 25 irangiye Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi yishwe iruhande y'ukumviriza igisabisho cyasomwe n'umpadiri w'umurundi abari bahari banakurikiranye kandi amajambo y'izo ncungu zibiri mu nyuma userukira Burundi muri Kenya ambasaderi Remy Barampama nawe yabashikirije ijambo yakimangiye ko kwibuka izo ncungu bitagarukira kukuzunamira byonyene yavuye aganirira rya Amerika igituma yahagaza cyane kuri ico
umviro nifuza ariko batahura yuko ari kuzirikana iragi biga byumviro byatumye bagandagurwa ni byo ragi rero kurigendera kurifata nkama nuko kwibuka byukuri izo ncungu ajya majambo hambaye bijya bajya batashatse yuko izo ncungu zishira mu ngiro bijya bariko bankiriza no kuri ni ngombwa yuko zina mu rundi wese yumve yuko iyo bigira gwiwe akabibamwo akabigendera uko tuzoba turiko twibuka izo ncungu z'igihugu
umupasoni yari mubaje mu birori asanga ibyo ambasadori barampa mvuga birashe
hari hiragi rikomeye cyane abantu babiri badusigiye kubera ibyo bibi byose tumva neza yuko ibihe mu Burundi abantu wafata umuntu kumbure mudasengiye ubwoko cyangwa ibyumviro ukamwicira ubuse cyangwa ukamwicira ibyumviro byiwe ibyo bihe numva umenga abarundi nuko bateza kwiga bakamenya yuko abarundi bateza gukundana kandi ubonye umurundi ukamenya yuko ari musaza rushanke mwene wanyu ibyo byo byose iyo ngendo mbi itezo guhera na cyane cyane ko mu Burundi turaze neza yuko ntabwo ku buri mu Burundi twize turi bamwe kandi dutegezwa kubahiriza ibyumviro by'umuntu wari we wese
izo byumviro no budasabwa abantu nibyo wasomye misa yasabye abarundi bose kubahiriza no kwirinda guhora abantu bwoko ibi byakoze ku mutima userukira Burundi muri Kenya
twebwe ntitwiremye kandi nta muntu numwe yasabye imana yuko yomurema uko ari uno munsi tuzirikane ko twuremwe twese mu ishusho y'Imana iyo rero ugiye kwikikiremwa muntu urumva yuko ubwawe ubo wingiye mu matati n'Imana uba uko wica Imana ubwayo nicyo gituma rya jambo padiri yashikirije ndarishyigikiye cyane nta muntu numwe yiremye twaremwe n'Imana rugira byose turi mu ishusho y'Imana ni ngombwa yuko rero twubahiriza kiremwa muntu tukabana rero muri ubwo budasa bwacu Imana niyo ubwayo yashimye ko uyu ameruka nakuriya tubyubahiriza no kuri ino jambo n'abako batwumviriza barifate nkama twaremwe mu ishusho y'Imana twese no kuri twubahane tubane mu mahoro mu rwobo budasabwacu
abarundi ba muri Kenya basaba basigaye mu Burundi no hanze na cyane cyane abanyepolitike kwigira kuri bagenzi babo bo muri Kenya
witegereje nk'ibindi bihugu nko ngaha muri Kenya aho tuba hari Nairobi hariho ingorane za politike ziraza mugabo bunyene bakagerageza bakazitorera umuti ukumva basubiranye bongeye gukundana ibyo rero byose iyo ni ngendo dusiho guheba ningendo yashaje duzo ko gutera imbere ikindi kintu ushobora kuvuga nuko abarundi mbono menga ubu ahantu bageze kure gose nabantu bamaze kuba très civilisé bigishijwe n'ingone zahabayi
kunchura ya mbere uyu mwaka kuko yadeta ya Burundi yakwitiriye ku kigandaro cyo kwibuka incungu zo kwikukira na demokarasi mu Burundi mbere byatumye isi ibiganiro biriko bibere ya Arusha bihuza n'abatavuga rumwe nayo zatanguye ku itariki ya 25 kukwezi bikazorangira kuri uyu wa mbere eroje uri kaneza Nairobi ijuje Amerika
muri uku kwezi kwahariwe kurwanya kanseri yo mu mabere abagore bo mu mujyi wa Kigali aho ni mu Rwanda bazindukiye mu bikorwa bya siporo ndetse banitabira kwipimisha iyo kanseri byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Yasumta Kabore
abagore bitabiriye iki gikorwa basobanuye ko indwara ya kanseri y'ibere iri mu zambere zitana abagore benshi mu Rwanda bitewe no gutinda kuyivuza abaganga bavuga ko kanseri y'ibere itinda kugaragaza ibimenyetso byayo ndetse n'ibigaragaye nyirabyo ntabyiteho cyane kuko bidakunze kubanga abagore n'abakobwa bitabiriye siporo basabwe cyane kujya bagenzura amabere yabo buri gitondo kugira ngo n'uwafatwa n'iyi ndwara abashe kwivuza hakiri kare abagore basobanuriwe ko mu gihe mwibere ryawe wumvise utubyimba tudasanzwe imoko itebera kubona ibintu by'uruzi biza mwibere kandi utonsa no kubona ibere ryahishije ibyo ari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yatangiye kurwara iyo ndwara ya kanseri y'ibere Dr. Mucumbitsi Joseph ukuriye urugaga rw'imiryango y'indwara zitandura yasobanuye ko iyi ndwara ya kanseri ikwiye kuvurwa hakiri kare mu rwego rwo kwirinda ingaruka zayo
kanseri y'ibere ugomba kuyibona hakiri kare hakiri akabyimba gatoya niyo mpamvu ikintu bari kwigisha hano cya mbere ni ukuntu umugore buri gitondo akaba ibere rye ngo yumve niba nta kantu kagatungumye kadasanzwe harimo kazamo iyo bategereje igihe kimba kigaragara kanseri buba yakwiriye mu mubiri kenshi ntagarurira ibi gifite kuko kanseri y'ibere iri mu ndwara zitandura zica abagore cyane muri Afurika ariho tudafite ubushobozi bwo kuzivura
abagore bitabiriye siporo ari benshi kuko bifuzaga gupimwa kanseri y'ibere uyu ni Depite Murebwayire Christine umwe mu bitabiriye iki gikorwa
byiza cyane ariko ikibishisheho cyane rero ni uko twaje kwipimisha kanseri y'amabere ndetse tukareba umuvuduko wacu uburebure bwacu mbese tukareba ibiro byacu niba bijyanye n'imyaka dufite
ni ibikorwa byashimishije abagore bifuzaga kumenya uko bahagaze kandi badatanze amafaranga
maze kwipimisha nsanze ibipimo byose meze neza umuvuduko w'amaraso diyabete kanseri yo mu ibere nyine meze neza iranshimishije n'ubutaha inyongereye imbaraga yuko nzajya nkomeza kwitabira zino siporo nta bumenyi na bumwe nari mfite kuri kanseri ariko batwigishije nyine ukuntu umuntu agomba kuyirinda
indwara zitandura abaganga bemeza ko ziyongereye cyane mu Rwanda kandi ko zifata abagore cyane kurusha abagabo
indwara zitandura cyane cyane iz'umutima n'umuyoboro utwara amaraso izo ndwara zica cyane cyane abagore mu bushakashatsi bagaragaza ko ari uko hari ikintu cy'uko atari bo biyitaho mbere iyo abantu barwaye umugabo ajya kwivuza ugasanga umugore ntabwo yagiye kwivuza kubera ko bagira kwihangana bagira ubuzima bukomeye bagira imirimo myinshi mu rugo izo ndwara rero ziganje zica abagore cyane cyane ariko noneho na hano tumaze igihe dupima abantu umuvuduko w'amaraso isukari mu maraso ariko cyane tukanapima ubunini bukabije
abagore bagize ibyago byo kurwara iyi ndwara bavuga ko bahangayikishijwe n'ibiciro biharitse by'imiti bakoresha umwe mu barwayi ba kanseri y'ibere utashatse ko tumufata amajwi yabwira Ijwi rya Amerika ko akoresha hafi miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi yivuza iyi ndwara uyu mubyeyi umaranye kanseri y'ibere imyaka itandatu asaba leta ko yashyiraho ikigega gifasha abarwayi ba kanseri nkuko abandi barwaye indwara zikomeye nka sida umwijima mu bwoko bwa B na C bahawe imiti ku buntu. Kanseri y'ibe n'indwara ihitana umubare munini w'abatuye isi, ari n'ibitewe no gutinda kuyivuza. Abaganga basobanura ko hari ibimenyetso bishobora kugaragara bitinze birimo kuribwa mu magufa, isesemi, gutakaza ubushake bwo kurya, gutakaza ibiro, kuribwa umutwe no kugira intege nke, ndetse no kugira amazi menshi yireka hafi y'ibihaha. Abaganga basobanura ko hari ibindi bimenyetso by'iyi ndwara bishobora kugaragara bitinze birimo kuribwa amagufa, isesemi, gutakaza ubushake bwo kurya, gutakaza ibiro, kuribwa umutwe no kugira intege nke, ndetse no kugira amazi menshi yireka hafi y'ibihaha. Ibikorwa bya siporo y'abagore benshi bifuje ko byagera no mu bindi bice by'igihugu, ndetse bakabasha nabo kugira amahirwe yo gupimwa kanseri y'ibere. Ibi bikorwa byo gupima abagore kanseri y'ibere byateguwe n'inama nkuru y'igihugu y'abagore ku rwego rw'umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali, ndetse n'ikigo cya leta gishinzwe iby'ubuzima RBC. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi w'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro Kwa Nyaburunga, aho tugaruka ku byerekeye kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu. Abatumire ni babandi nyene batatu: Honorable Fenias Nigaba, umuvugizi w'umugambwe Sabana Frodivu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza, turabashimiye kuri amadutumiye. Ndaramukije bagenzi bange turi kumwe ngaha, eka ndaramukije n'abarundi bari kubatwumviriza abari ngaha mu gihugu bari hanze bose.
Murakoze. Ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi, ni umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye. Ushingana naye Nibizi naramutse.
Sanje ndaramukije bagenza anje. Ndamutsa ni kwatumiza bose kandi murakoze kudutumira.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana, ni umukuru w'ishyira hamwe Farsem yishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo. Ushingana naye Ndikumana mwaramutse.
Se kandi turashimye ko na mwadu tumye gutuze gusangira ikiyago.
Kenshi n'urusaku abantu bagwana kenshi bivuye ku rubugu
gutegekanya ko amatora y'2020 atuha basubira kuvyara izindi ntambamyi. Numva ko biba bikenewe
naho retwe tuvuga duti harakenewe ibiganiro bibera ngaha mu Burundi biryohora neza ingene amatora yagenda neza. Abadashobora abavuga ko afise ibibazo by'umutekano nibo bazobagenza abo bari kumwe ingene bawuronse n'abawuronde bazobacungere hama tuganire Bujumbura.
Teradusozera ikiganiro Faustin Ndikumana, hakogwa iki kugira ngo vy'ukuri ibi biganiro bihuze abarundi bishimihebe bishimishe bose?
Ubwa mbere hoho nagira ngire mugenzanje Kefa, ikibazo cy'umutekano bakirikaniye individuelle n'icy'umuntu. Iyi ngendo nagira ndayihanira abarundi, umuntu ahaze acayumva ko abarundi bose bahaze. Wenye mufise umutekano ukawumva indujemo uhaze nyuma ndawufise sinshakubwira uri hanze ete ndavugira uri mu bigire ndamuvugira. Ubwo rero kwa batawufite. Urazibona ngaha
kweri ku Burundi ariko ufite impunzi bihumbi
ubwo nta mpunzi z'abanyarwanda ziriho mu bihugu byo mu karere
y'abanzu ndiki
bacha ko batari mu Burundi bakaba ari mu bihugu
jewe nakubiye muri aka rika East African Community nimvuga yuko hari amakamba ya zandu tazandi bihumbi 1000
majana
amajana ivyo nibigaragara n'ukuvuga ariko ikindi gihugu cy'ingwara n'impunzi ni Sud Sudan muri East African Community nivyo bibiri urumva rero iyo kiri mu gisingwane za politiki ingene zazananye ziza ku biringo by'umukuru w'igihugu cyane n'ibiki biza bigena bera gute abantu bose barabiza ivyo byo kuza navyo kuza ngo guhindura amabwizwa washingiro se kugira gute ivyo ni bintu bisanzwe leta hari aje guhindura ubwizwa washingiro ni nkuko reka ndakubwiye ni nkuko n'umukuru w'igihugu ashobora gusubira ubuzoza ashobora kuhindura akazanye inzaga akavuga ati nsubiye kuri ryari nta burenganzira afite
none ese ntinge
sizyo
ano no uhako gushye
urumva ariko nakwereka ibyo byo kuzamura abaye mu imi abarundi ibazo dufite zo kumana turiganira nagira ndababwire ibazo dafite cyangwa bakozo baturiganira
ariko yavuga ati
banza ndi
ganira i Burundi
oya rero umva ariko ndakubwira je ndakubwira zo kwangira ibyo Burundi ariko ndakubwira ngene bigeze hari mu gikurikira ivyo bigana ko ndavuga ariko bazoguma wanashaka kuvuga ati Odrado 2020 igihugu cy'umukino kiratujana mu bukene tuburiyo tujya abantu bazoguma biyumvira inzego zizohinduka azoza n'abandi tugira iki ivyo jewe ntabwo wabimbira ivyo ni ibintu bisanzwe wahayumvira uno munsi gutya ejo akiyumvira ukundi icyo cyo ni cya mbere ikindi ibiganiro byatangiye kuri kubera bya hanze ushaka kuvuga ati ndiko ndari inzoka mbere ngo ngukubye inzoka
ukananirwa
n'umurizo wamaze indwi zibiri ejo bundi bari mu biganiro ingudo indwi zibiri bakaganira ayizo mpapuro zindi umwanya ingwara ya politiki bagatero na kirero vya ogaro uyu aratangura akavuga ati abanyepolitike dushyira ingufu imbabe inyungu zacu inyuma mugaka itangura kuvuga atubwira ati nimuze tuje mu Kayanza twese urumva nubundi agaruka muri kakane mu Kayanza inyungu yanje ni iri ni hamakiriro yanje ari bya rikaravuga urabyumva urumva runatire rovye ugaro uri nawe hanze ati danje kwera umuteka ashaka byumviro ndabisikirize ente mugabo no murundi umunyamahanga kandi kuba ngo abanyamahanga ni bariko bakigira reso yo gutegura amatora sivyo uko iyo federute yo mu Kayanza ntiyagizwe n'abanyamahanga y'abarundi federute y'entebe yagizwe n'abarundi ivyumviro biriko biravugira yarusha bigirwa n'abarundi n'umuntu afashe mu kirundi kuva kera umushinga naruzuriza bazatase
muri sita wane Frodebu hakogwa iki ni misogo na mikeye
si misogo na mikeye banza twumvirize
hari
utunenge tumwe tudushaka tubona budushaka twokosogwa umuhuza yategerejwe kufata ibintu umuntu akabikora neza umengo yasoje no ataboneka mwibi biganiro
umuhudu shatse kuvuga
perezida Museveni ni nawe arongwe na kakarere
uti leo naje
habo yarabitererekanije umufasha wiwe uko wumvise umufasha asa no window
uti leo muhuza na seruke
harageze kuko ni nawe bazo haraporo iyo raporo bamuhaye na irabe neza hama afate ningingo iyo nama yabakuru iyo nama yabakuru bihugu izoba nayo nayo nyine ikwiye kuraba ikugira imbono imwe ku kibazo cy'u Burundi barabe umengara ya gihunda rabe ku kibazo cy'u Burundi bagire imbono imwe nkuko ubundi burere iyo abyutse ibibazo bagira imbono imwe turakeneye ko bagira imbono imwe kugira ngo tube mwizi ngorane ikindi gikenewe twegwe muri Frodebu tuzobandanya dushigikira inzira y'ibiganiro nubu tudatiko turaterera tuko turaterera tuzaba dushyigikira ibiganiro
bibereye Burundi bibereye hanze ntangorane
mu Burundi ntiharagera kuko ari bene wacu bateza kugera cyo baterere bafise ingorane bavuga ati jewe umuntu mutima ngena mutekano numva
ariko bo baronderera inzego zibacunga umutekano
baka mbega kuki kubera iki bo baronderera igenda muvugane nabo mbega kubera iki mubatimba batinya bavuga ati ngo tubivugane wabuvuga ngo ndabaguhaye gusa ni mubivugane yumve ko mu mutima bayerasi ire ariko uvuga ngo ndagutegese ngo ngiye ducumura abari siko bigenda iyo muri politiki umuntu yahunze uramurasi none nk'uwo umuntu ari mu ikambi y'impunzi woje arimo ndavuga ngo pakira ngo ucute muzana mu Burundi hari ibimenyetso abona
aho uyo mushira hamwe dahani dica za politiki yabagize ko abanya politiki mushira imbere inyungu zanyu gusa hari harakamuwe
muri rusangi uri kuraraba urade n'ingenzi imigambi ngaha mu Burundi vuka urabona ko ari ibintu gushyira imbere kuko nta kuntu ngaha mu kigihugu ugira ngo cyuba ngo havutse umugambwe ngo nyakuri ngo nyakuri ngo nyakuri ngo nyakuri
uvuga nyakuri gusa
oya
iyo umugambwe wavutse
ego uri kuraba nyakuri ziri mu bundi ni nyinshi siyo nyene uri kuraba nyine byagebera kurikirana ni iryo jambo nyakuri ryarononye ibintu by'imigambwe umuntu wese ashaka kugira ngo asambure umugambwe wiwe azana kandi kandi icyo rero ni kuko usanga kuko ko kubutegetse kutari kure yavuze ko yemeye kuza kimwe na zitatu abandi bari kuwafata indege nta kibazo wumvamwe
ukibagira ikirere
nabo nyene bikubita gashi bemere gucana nabandi kugira ngo batore umuti kwibazo turimo kuko umwe wese agira icyaheba ari opposition igira icyaheba ari muvasi igira icyaheba batera intambwe kugira ngo baturondere ikiduhuza tube muri aka kaga turimo reka turababaye abanyagihugu barababaye cyane
urakoze reka nsozerere kwa Kefani bizi hakugwiye ubwa mbere twifuza yuko ibiganiro zobandaniriza mu Burundi kugira ngo benshi bashobore kubizamwo kandi zoba byiza cyane ariko bidakunze yuko biza mu Burundi dusaba ariko abitunganya gutegura ikindi cica yindi session bakaraba neza ko abantu bose batoshaka kubyicara
iyo bera hanze
navuze ko twe twifuza ko bera mu Burundi mugabe bidakunze ko bera mu Burundi ivyikibazo ntizo bintambamye chatubwa duti byose byo bera hanze ikibazo mugabo baraba neza bakumviriza abazo byitaba bose kwishaka kubyicara mu kubizamwe bose kuko nkuko mwabyumvise ivyo duherukamwo ibigira kane harabataje bafite basigura izindi mu gusubira gatatu twe nitwagiye twize dusigura zumvise niko umufasha w'umuhuza cyangwa umuhuza ubwiwe narabukuna tunganya ibindi biganiro kuburyo impande zose zishobora kwicarana yumvise ikibazo cy'umuntu umwe wese nta bintu byo kwivumbura ngo ibyo naka yasabye zishobora kubyumviriza utafashe n'umwanya wo kumusigura ko izo bintu atari byo ibintu by'agashavu babigabanye bagire umutima ukwihangana kuko uri kurahuza abantu utegerezwa kwihangana ku byerekeye ibiganiro njye neza yuko tugarukiza ngaho ku nterano zacu hanyuma
ubugiye gukora kimwe
twebwe
abanya Frode
bunyatu iragijyana cyo turakora tuko turitegura amatongo ka 2020 ibiganiro byavyaheze canke bitaheze ko turazo yuko ikintu nyamukuru gikomeye mu byerekeye ibiganiro ni ingene abanywanyi bacu bazoba bitunganije umva karanga mutima bazokwita amatora bazoyacungira kugira ngo ntagire icaba izo nizo bikomeye kuko abarundi barayamaze bati akimuhana kaza imvura ihise idushaka kurindira ngo maka ibiganiro bitaranze mu matoto twe tugategura amatora dukeneye ko tuzoja mu nzego tugira inzego zikomeye zishobora guhangana na bya bibazo fosa ni bavuga nga tuzo twa twebwe
urakoze cyane nabo ngiye mbona fosa atari ku rutoki umusogo wo n'umwengira ngo hari akandi wagomba gusongorera
kuko nije mbwirizwa guhereza kuko hatanguye umwe warakurikira urya ije
usongore
Burundi bukarata abatoramiza mu 2020 inzego nizide zikomeye ari inzego bamwe biyamiriza abandi basubira zuguru zuguru kwa kundi ibibazo bizotwugariza ibyo byinshi
cyo
gituma rere
terakama
umuhuza wewe na nyarutse kuko bamuhiye raporo kujya n'umufasha bamuhiye raporo akora akazi kiwe kandi ibiganiro byaramaze gutangura bikaja n'umuhuza leta n'ushobora kubakurikira ake do paso mucya ngibikunda hategeza kuba kiretse ayo ako karere kabuze kakerekanye ko kanani wenyene kaka ndaho bizaba bimara maja akuri kwa vati kwazo kiratunani bana maze kubitura bitegeza kuba kuritira uko bitegeza kugenda
none binaniranye ho cyabi
inde
binaniranye ho cyabi
ya tatuza muri bindi ivyo ndio habuze amahoro abantu bataka kwimvira nabi kandi ndio ndashaka gukingira kugira ndi bibi hanyuma no bona kare kare karetse ukuvuga tuti none eske imyo ya afrikani zo idakuza za rezo ziri ziza kuza akarere kababanye kitwa ngo kanani iyo nere ya baba yibihugu byo ngaha yo bihagaze
iteka rya bajyo bari
iteka rya bajyo bari hagaze
urakoze reka ndagushimire Faustin Ndikumana nibuta yuko urongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abandi gucugwe no guhindura ingendo wakoze kitaba kintu kiganira
murakoze kandi tukama twita kugira dutere igihugu
urakoze nkushimire nawe honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Esabanya Frodebu wakoze kitaba kino biganiye
nanyu mwakoze cyane kwabashimiye ariko dusaba ko uburongozi bw'ubuhu bugira ubuhuza abarundi buto debukigwa ngo buruhe bubandanye bushiraho akariro kuko intera n'imperuka inyishu nihiri
urakoze ndagushimire nawe Kefa nibizi nibutsa yuko umukuru w'umugambwe Esabanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye wakoze kitaba kino biganiye
nanje nabashimiye na modu tumiye tuzobitaba
ngimubanirwe mu banyi no mu vyanyu nabo ta
urakoze nawe Jerome Niyonzima utugejeje w'ikiganiro kwa Nyaburungu tubashimire mwese mwari muduteza amatwi dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemaskarala wegeranije aya makuru muri studio ya karindwi ya gatanu mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.